Deixa me dizer que barulho de barro. Deixa barulho de barro. Já, né? Já.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nini Nahazwe. Intumwa z'igihugu cya Maroc ziriko ziragendera igihugu cy'u Burundi kuva kuri no wa mbere. Leta y'u Burundi irashima ukuntu imigenderanire n'ico gihugu yifashe, ikabivuga ko yifuza ko ubwo bucuti bubandaniriza mu bisata by'ubutunzi, umutekano, indero, inyubako n'ibindi.
Ces relations sont fondées sur le principe de respect et de confiance mutuelle, ainsi que le principe d'une coopération mutuellement avantageuse. Le Maroc reste un partenaire fiable et sincère du Burundi avec des soutiens multiformes.
Uni Albert Shingiro, mushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, avuga muri make ko Maroc n'u Burundi byari bisanzwe bifashanya mu bitari bike hakurya y'u Burundi, naho mu Rwanda guhera mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka ibiribwa byahora bihabwa impunzi zahungiye muri ico gihugu bizogabanywa ku rugero rugera kuri 60%. Navyo twabibateguriye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make mu kanya kari mbere, Sena iraza gutanga urubanza rwahoze ari president Donald Trump. Ibyo ni byo amakuru se duce ku masonga ni mukanyi saste mube hagufi ya maradio yanyu. Amakuru tubafite hirya nino ku isi turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho urubanza rw'uwahoze ari president w'iki gihugu Donald Trump ruza gutangura muri Sena ya Amerika uno munsi mu masaha indwi ku masaha ya Washington DC, aza kuba ari mu masaha mbiri y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi abikurikiranira hagufi.
Abayobozi ba Sena ya Amerika bemeje kwiburanisha ritangizwa n'impaka rusange zimara amasaha ane ku kibazo cyo kumenya niba urubanza rwubahirije itegeko nshinga kuko Trump atakiri ku butegetsi. Impaka zirasozwa n'itora kuri iki kibazo no kumenya niba urubanza rukomeza cyangwa niba ruburizwamo. Itora niriramuka ryemeje ko rukomeza, ruzinjira mu mizi yarwo neza ejo kwa gatatu. Amabwiriza y'uru rubanza ateganya ko buri ruhande ni ukuvuga abadepite bazaba abashinjacyaha n'abavoka bwite ba Trump ruzagira amasaha 16 yo gushinja no gushinjura mu minsi ibiri ibiri. Naho kubirebana n'abatangabuhamya, abasenateri nibo bazagena niba babakeneye cyangwa niba batabakeneye. Mu bimenyetso bateganya gutanga, abashinjacyaha b'abadepite bazerekana amafoto n'amashusho ya video y'igitero cyo kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko, ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gushize, n'uburyo abasenateri ubwabo n'abadepite bagiye mu bwihisho. Bemeza ko Trump ari we nyirabayazana w'iki gitero, bahereye ku magambo yabwiye abayoboke be muri mitingi yabanjirije gato igitero. Kuri bo ayo magambo niyo agize icyaha bamurega cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi. Abavoka ba Trump bo barateganya kubwira Sena ko ari umwere, ahubwo ko ayo magambo ari uburenganzira bwa Trump ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Urubanza ruzajya ruba buri munsi, ariko kuwa gatanu no kuwa gatandatu ruzaba ruhagaze gato, ruzasubukurwa ku cyumweru. Kubera ko Trump atakiri ku butegetsi, ntabwo ruzayoborwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga, ahubwo ruzayoborwa na president pro tempore wa Sena, ni ukuvuga perezida w'umusimbura. Muri iki gihe uyu perezida pro tempore wa Sena ni senateur Patrick Leahy wo mu ishyaka ry'abademokrata. Afite imyaka 80 y'amavuko, irimo 46 amaze muri Sena.
Thomas Kamirindi urakenuye. Tuva muri Amerika twerekeza muri Myanmar, abapolisi batanguye kurwanya abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ihirikwa ry'ubutegetsi. Abantu bataramenyekana igitigiri bakomeretse, biravugwa ko hari n'abarashwe amasase. N'ubu turacari kumwe na Thomas Kamirindi.
Uyu munsi ni uwa kane wikurikiranyije w'imyigaragambyo mu gihugu cyose cya Myanmar. Kubera ukuntu abaturage bagenda biyongera mu mihanda babi bihumbi n'ibihumbi buri munsi kurushaho, leta y'abasirikare yashyizeho amasaha y'umukwabu nabuza gukora imyigaragambyo. Birabujijwe ko abantu barenze batanu bahurira hamwe kuva saa mbiri y'ijoro kugera saa kumi mu rukerera. Polisi yarashe uyu munsi mu baturage n'amasasu y'intambara. Ibitangazamakuru ntibivuga rumwe ku mubare w'abantu bakomeretse. Hari ibivuga babiri, hari ibivuga bane, ibindi ngo ni makumyabiri. Ariko hari umuganga utashatse ko dutangaza amazina ye ukora mu bitaro mu murwa mukuru na Ipedao, wabwiye Ijwi rya Amerika ko hari byibura umukobwa umwe w'imyaka makumyabiri wakomerekejwe cyane n'isasu rya murashe mu mutwe. Abaganga bavuga ko afite amahirwe make yo kubaho. Uyu muganga kandi utashatse ko tumuvuga yatubwiye ko hari n'undi musoro w'imyaka 23 warashwe mu gituza. Umukuru w'igihugu wahiritswe ku butegetsi, umutegarugori Aung San Suu Kyi, n'abandi bayobozi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu n'iz'ishyaka rye National League for Democracy NLD baracyafunze nk'uko umuvugizi we yabitangaje. Naho umukuru w'abasirikari bafashe ubutegetsi General Min Aung yavuze ijambo rye rya mbere nyuma ya kudeta, ariko ntiyigeza komoza na gato ku myigaragambyo. Si ubwa mbere ubutegetsi bwa gisirikari bwisha abaturage bari mu myigaragambyo muri Myanmar. Byarabaye no mu 1988 bahitana abantu barenga ibihumbi icumi.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamini ndikurira makuru yose yaduteguriye akaba hejeje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi kandi havuga urugendo rw'umushikiranganji wa Maroc ajeje imigendranire n'izindi ntumwa zitari nke z'igihugu ciwe kuno wa kabiri. We na mugenzi we w'u Burundi bemeje ko bipfuza ko ivyo bihugu bisubira kunagura imigendranire ibisata bipfuza gushimikira ko ni ndero ubutunzi n'ivyerekeye inyubako. Burundi burashima ico bwita ukunagura imigendranire yabwo n'amakungu yari maze imyaka itanu icumbagira. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Intumwa za Maroc zashitse Bujumbura kuri uyu wa mbere. Uburundi bwatangaje ko ari ibiganiro byo kunagura imigenderanire myiza hagati y'icyo gihugu hamwe na Maroc byabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganji bujeje imigenderanire i Bujumbura. Ambasaderi Albert Shingiro w'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yabwiye bagenzi we barungitswe n'igihugu cya Maroc ko Burundi bushima ingene imigenderanire yifashe. Aranashima ko Maroc cemeye ko Uburundi bwugururayo ubuserukizi.
Ces relations sont fondées sur les principes de respect.
Ati turizigiye ko iyo migenderanire ishingiye ku kubana neza no kwizerana hagati yacu kandi twese tukabyungukiramwo. Turashima ko Maroc ari igihugu ca makiri hafi yacu mu bisata bitandukanye nk'indero n'ibindi. Twamaturungika abanyeshuri 35 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 kuja kwiga muri Maroc. Abo bagarutse baca baba nk'abavugizi ba Maroc kuko baba barabayeyo. Turahamagarira kandi abagwizatunga bava muri Maroc kuzana imitaya yabo hano. Twifuza ko ubwo ucuti bwo komera mu bisata by'ubutunzi, umutekano, indero, inyubako n'ibindi. Turanashimira Maroc ko giheruka kutwemerera kugururayo ubuserukizi hamwe n'uturusho baha abaserukira igihugu cacu kugira ngo akazi kabo kagende neza. Intumwa za Maroc muri ivyo biganiro nazo zemereye Burundi kw'iyo migenderanire igiye gukomezwa no mu gisata c'umutekano. Ambasaderi Mohamed Metakar umuyobozi mukuru w'ikigega c'iterambere ca Maroc Agence Marocaine de Coopération Internationale aserukira izo ntumwa yaciye amenyesha ko igihugu ciwe kigiye kugurura ubuserukizi bwacu i Bujumbura. Ati turatangaje ku mugaragaro ko abategetsi ba Maroc bafashe ingingo yo kugurura ubuserukizi bw'icyo gihugu hano i Bujumbura kugira ngo imigenderanire irushirize kuba myiza. Kundwiza abahinga bazotangura kuza hano gutegura umuzo wa ambasaderi azobakomeye mu karere kose. Ku mwaka turakira abanyeshuri baza kwiga iwacu kandi turabemereye ko tugiye kuduza igitegiri ububazo bari mirongo irindwi guhera mu mwaka uza n'ibindi bisata tuzoba turi kumwe nko guteza imbere ibyo kuratira ijisho na ba mukerarugendo umurimyi amagara y'abantu amahinguriro n'ibidukikije
la santé les énergies renouvelables.
Icyo gihugu kinasaba u Burundi kugishigikira mu ntambara kirimo haraheze imyaka itari mike yo kwigarurira igice cy'ubumanuko bwa Maroc cyitwa Sahara Occidentale. Intumwa za Maroc zavuze ko icyo gihugu nacyo cyashigikiye u Burundi mu ishyamba mpuzamakungu ONU mu myaka ibiri heze mu bisa n'intambara zo kwiyamiriza ibyegeranyo bya ONU byavuga ingene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Ibi na ambasaderi Shingiro yaserukira u Burundi muri ONU arabyibuka.
Nous sommes également très reconnaissants du soutien.
Nitwereka gushimira kandi Maroc ingene cyatubaye hafi kikadushigikira muri ONU i New York hamwe ni Geneve mu kudufasha gushyira inyungu z'u Burundi imbere. Turizera ko n'ubundi giye gucanyo kizo guma gishigikira leta nshasha yatowe n'abanyagihugu mu guteza imbere igihugu mu butunzi n'imibano.
Dans ces efforts de développement socio-économique du pays.
Abaserukira Maroc nabo bavuze ko abagwiza tunga b'icyo gihugu bagiye kuzana imita yabo mu Burundi.
Le secteur privé marocain se mobilisera.
Igitata cy'abagwiza tunga b'iwacu nacyo kigiye kuza ku bwinshi hano. Hazaba hano urwego rubahuza bakoreremo imita itembere hagati y'ibihugu byacu. Ibyo bizatangura kumwakuza. Kumwakuza nyene hazonategurwa inama ikomeye ihuza abagwiza tunga b'ibi bihugu bibiri. Mu by'umutekano tuzofashanya nko kugwanya ibyaha by'ubwicanyi iterabwoba ubunyonyezi bw'ubutunzi urudandazwa rw'ibigwanisho n'ibindi. Ibyo biganiro na Maroc bije inyuma y'ibindi byatanguye hagati y'u Burundi n'ibihugu bimwe bimwe byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko nk'u Rwanda ndetse n'ibihugu bya Buraya. Icyo gihugu kirashima ingene kiri kukiranagura imigenderanire mu karere no mu makungu. Cyeclave Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro byacu. Urunani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Senare de Griteka ruriyamiriza urubanza sentare nkuru y'igihugu cy'u Burundi yaciriye bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitega, abamenyesha makuru hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Jean Minani harongoye urwo runani aradondagura bimwe mu bintu avuga ko byabayemo amahinyu. Aha haratangura avuga ukuntu urunani Senare de Griteka rwamenye ayo makuru y'urubanza rwaciwe.
Yabutangaje kubona tubimenyeshwa tubikuye ku ma réseaux sociaux kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi bwa none nta n'umwe yabitubwiye, tukona biranditswe. Ariko tubagije tukatohoza katubwira ngo ni iyo nkuru niyo byaratangaje cyane, biranateye nako n'imbabazi cyane kubona inkuru mwemizo abantu bacibwa imanza batigeze bamenyeshwa ko bafise imanza, batigeze barenguka ngo bavuge bahe uburyo bwo kwisigura cyangwa ngo bapfume barongeka baba baserukira abavoka waburanire biregure. Hanyuma tukumva ngo hari urubanza rwaciwe haciye amezi hafi umunani indwi, hanyuma ukaba ariho ubu ari waraciwe ukabimenya ubu biciye ubwo buryo karezo sosiale
ariko subwa mbere mumenyeshwa ko hariho ivyaha cyane cyane navuga bo muvuga ko bari ku rugo rutonde ko bakirubanza ivyo zaha bari bazi ko leta y'u Burundi ibibagiriza
hari umumenyesha manza yadutse arandika ngo tumutwa kurikiranwa atanga rutonde kwakurikiranwa mugabo cyahereye aho ko umumenyesha manza wita profilere ararega harimo arega nk'abandi ariko urubanza uja muri sentare bamenyeshwa twaramenyeshejwe mu kwezi kwa kabiri barushira mu kwezi kwa kane barushira mu kwezi bandika icyetu bavuga yuko urubanza rugiye gusubirwamo rukumvizwa ko n'abantu abantu bagashobora kumvirizwa kandi twasubiye kumenya
iyo umushingwamanza abatuma ko mwari gushika mukitaba urubanza
n'umushingamanza dutuma ko twari naho turi kure twari kurungika abaduserukira abavoka tukaba ibyireguro byacu iyo nabanditse n'icyete nifate kuri jewe ariko nuko nuvuga jewe kandi turi mirongo itatu na bane nshaka kwikura muri mirongo itatu na bane nabanditse n'icyete ndabandikira perezida wa Cour Supreme ndaha umuavoka kwiyonganizo cyete icyete baranze kubyakira ndababwira ko naho bari mwaranjiye imanza ibyo banyagiriza ko nuwo ariho narindi nkaba narishe nkaba naraturiye ibintu nkaba narabyibye nkaba narabyononi ko atariho narindi nari kumwe na Petero Nkurunziza i Dar es Salaam tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu nari kumwe na Nkurunziza i Dar es Salaam kandi mfite uwo jenyine ntari ndahari muri icyo gihe menshi atari bahari babizwamo izo manza aho nibona ko akarorero gusa nimwo ndisigura na gatoyi kugira ngo abace imanza ntibapfe guca imanza ikivunga barabe kimwe kindi ibirego n'ibirego bibiye kuko bifashe bizapfe guca imanza mu kivunga n'agashavu kwegura nk'uko twabyanditse imengo z'amanza zo kwa Micombero 1221 baca bavuga ngo babaciye urubanza n'umuntu batamubonye kandi ari hari bakamucira urubanza kumwica
muravuze ko mwebwe ataruhara mwagize muhakana ibyaha babagiriza mu bandi 34 bagirizwa aho hariho abagize uruhara
nashaka kubwira ubwa mbere na mbere icyo bita penal umwe wese yagizwa ku mutwe wiwe ntawagizwa mu kivunga ngo agize ikosa ry'ubwicanyi bagize ikosa ne nayo icyo bita penal mu mategeko y'igihugu cyacu nako no ku isi yose umwese yagizwa ku mutwe wiwe tuba ndaburanira abandi abo aribo bose ko iyo hamagara umwe wese akiburanira ku mutwe wiwe akaronka umwanya wo kuvuga ijambo ku byo bamwagiriza akaronka n'umuavoka amufasha kuburana ntihamwe guhabwa urwo rubanza uko rwari kugenda
muravuze ko leta cyangwa umushingwamanza yafashe imanza kivunga ariko namwe muri ko muvuga ko ubutungane butageze neza kuri bose mwebwe aho ntimuri ko mufatira mu kivunga
sibyo na gatoyi tuvugira si kivunga kuko muri abo 34 nta n'umwe nibaza ko yaba yararengutse bakamubaza akiregura cyangwa akaronga uburyo bw'uko yorungika umufasha kuburana ari we avoka nta n'umwe nibaza ko ibyo byarashitse ndazi benshi barungitse abashobora kubafasha nabyo ndimo ariko bakanka kubinjira
ariko ntimuvuga ko bose 34 ibyahabagirizwa ari inyuma
iyo mfite umucamanza kandi nta muntu w'umunyagihugu n'umwe ashobora kwagiriza ubundi ngo acire urubanza uwo ari we wese ngo yagize ikosa tudushaka ushaka ubucamanza guca urubanza nyakuri urubanza rwo atari urubanza rwa ngondagonde z'imanza twagiye turabona mu myaka yahera mu maleta yaheze mu maleta bamwe bavuga ikugura ngo yabaye magi ariko ariko naho ariho arakora
ikintu mugiye gukora n'ikihe rero muri iki gihe
umunyagihugu yarenganijwe ikintu akora hari abajumarayigwa bagashyira amaboko hejuru baravuga ngo tuyihereje imana n'abandi bavuga bati tusobanura turwana agateka kacu gushikaho ukuri kujya ahabona kuko nawe nyine nawe nabishyira imbere niyo ari ibyo byonyine njyewe nashaka ko mujya mu rubanza njye ndifuza ko mujya mu rubanza nkavuga muri abo bose bari hejuru ko igihe twajya manifestasiyo twari kumwe nabo byagiye bari hejuru cyane tugiye twategura manifestasiyo tukayisumvikana tuko tugira manifestasiyo kwa nka twaje mu manda ya Petro Nkurunziza kuba bose twari kumwe harimo abajeneru muri ba jeneru harimo n'abandi batwara sinwe ndavuga amatima kuko nzora ku mwanya kubipfuka kandi babwira bakabyumva ko jenera babonye baje kutubwira ati yega ni mwebwe hasigaye mwebwe bakuru b'imigambwe ni mu byo mwibara abantu byiyamiriza turi kumwe tukabyumvikana icyo nashaka ko numvuga icyo tusukura rero nta kindi tuzokwama kujya tubyanga twagiye kugira ngo ntagiye n'uwibaza yuko urubanza twagwemeye batangwe kwandika inyandiko tubabwira ko tugwaza ko tutagwemeye twakwicira ubucamanza nicyo ushaka kumubwira ati muragira rukuru ubwo ninzo ukitwara ku isato icyo kimwe kuba ubucamanza burazwi yuko ata bucamanza ko ndabibonye uno munsi n'imanza za ngondagonde nabwo nyine buragowe burageramiwe kuko ndi buri urabushwe
muravuze ko ubucamanza budakora buboshwe muriko muvuga ko mu Burundi atabacamanza babinonose bahari bashobora gucisha aho kuri kuri
ndumva kuri muramaza mu Kirundi nyemvuye kuri mu Burundi Burundi urabuze twavuze kwese aho bugeze turaza abacamanza aho bageze sinumva ngo ndabumva ngo kandi kanya ndumva kubageramiwe igihe baca imanza bakandika ibyo batumye kuvuga rero ko ubucamanza washaka ubucamanza ubwirizwa kw'iteka uno munsi ubucamanza kubwo urubanza rwaciye nabo bwihaye iteka ndasubiyemo ubucamanza bwa kino gihe bwaciye urubanza ni ubucamanza nk'ubwo kuri mu cyombero aciye imyaka 50 kujya bwaciye ziriya manza rwaciye ndabisubiyemo kandi babimenye baca baraba n'ukuryo byagenze ibyakurikiye ndo mutama ndimo ndababwira abantu benshi ntibacari bato nabo niko bizobagendera
mu gihe mushyirantahe Jean Minani mwokunguruza nk'uko mwabivuze mushobora kunguruza muzoshika mu Burundi kugira ngo muburane urubanza cyo bigeza gute
rero n'ubu bombwira yuko batuca bamfata ntarashika ntaraburana uwo munsi nyine nushengeye icyo nanka n'uko bagufata bamushikane mu iprizo ngo bavuge iki nawe ubona ko kujya mu iprizo naho ushaje nugenda nkaburana kuko pe niba nari nzi yuko muramuka nkashikira mu bacamanza nkababwira neza aho nari ndi nibyo nakoze n'uburyo twabikoze cyo nugenda nuko ubwaho ibyo mu Burundi urabi nugenda mbere kuva kuri urupfu gushika iyonja sindahashikira ariko byumuhira gushika muri iyo tribunali muri kuri supreme aho basasa sindahashikira cyangwa bakanyora bakanshira mu iprizo bukeye nishwe n'abanyoro bagenzanje ngo nagize agisita ngo cyangwa nayo ndahungabanda mu mugongo sindishaka kwiyahura reka sindishaka kwiyahura kada
hari abanyapolitike muzi byo bavyagende gutyo
ni benshi nka bose ni benshi kuko bo bari baragiriza benshi cyo bari kandi n'abari bahari cyo bo bagiriza
Dr Jean Minani hari haheze igihe kitari gito urunani senarede giteka rutagize icyo rushikirije ubwo runani rwifashe gute muri iki gihe
urunani rwifashe neza cyane nashaka kubabwira ko igituma wari twarabangiriye kuvuga menshi twari twavuze tuti ko haje umukuru w'igihugu mushasha naho kubyo yaje twavuze ati nta kundi ko byabaye gutyo ntitwosubira mu ihumbi reka tubyemere twemere ko ari umukuru w'igihugu tumurabe ku bikorwa kuko ibyo twari duhitiyemo bibi turabe ko kumbure azobwira akarusho turabanza tumuha iminsi ijana baha abandi bose abakuru b'ibihugu batanguye gufatura ubutegetsi ati kubera ibyo ibyo avuga turabe usanga iyo murakura umukuru nta ntambwe yateye imbere cyane ariko twumvise ibyo avuga hari igihe agwa akagaruka kumvaga amajambo meza kuva tukumbuye n'abantu barimo baramugora niyabikura azova mu kintu ariko ko iminsi irimo iragera hati y'amezi atandatu turimo turihubura twibaza ati ubwo ni twihenze urunani wese nareje ni urunani rwubaka urunani rusambura urunani twashaka ko kuva uwo mukuru w'igihugu mushasha ubwo butegetsi bushasha umwanya nk'uko tubona ko akarusho mu byo twasabye ko twaramwandikira amakeri twaramwandikira amadekarasiyo tumusaba ibyo tumusaba turabe ko yabikora ubu turimo turahebura turabye ibyo mu biraba turimo twihebura tuvuga ati ko azohava abantu wawe yasubiye
mu gusozera Dr Jean Minani hari abanywanyi urunani senarede giriteka batahutse na mwebwe mu kiganiro tuyize kugira mwarimo avuze ko mufite umugambi wo gutahuka ibintu byahindutse gute
kandi n'icyo kwai kwaganiriye no gutegeka bari buhari premeranya ko ari habo tahuka uko tahuka bagatangura abantu bamwe akagira matora hanyuma baraduhinduka ariko twebwe muri senaye turavuga tuti inge turungika babishoboye niba bashaka kujya mu matora bashobora matora ari gufasha abandi bari mu Burundi ko turemera amatora harabo banziye kugenda kandi tubabaje cyane kuko twagiyemeranyije kugira ngo batahe bajye mu matora ariko abagiye bari muri twebwe baragiye baca barabahindura barahindukiza ariko icyo si ingorane niko baba barabahindukije ingorane ni uko mu byo twabonye cyari igipimo turaba yuko abavuga ngo abanyapolitike nibatahe nta ngorane nuko twabonye ko atacahindutse atakimu cyahinduka nacyo gituma nako twarindiriye kugira icyo tuvuze kugira tubaherekeze uherekeje umubeshi aramuherekeza gushika gace ka nyuma turabona yuko bimwe biragorana reka mu minsi izoza turi mu gusohora aho duhagaze kuri iyo ntwaro uyu munsi twasohoye uhugiye mbaze ku gace gatoyi ku byo bakoze mu minsi izoza twahaye amezi atatu iminsi ijana turabongeza iyindi minsi ijana ubiraheze reka mu minsi izoza rero tuzobwira abarundi n'amakungu icyo twabonye n'icyo bakwizera n'icyo batakwizera kuri iyo ntwaro
amasegonda 33 gusa muravuze abanywanyi eka abategetsi bari marongoye mu runani senare de giteka batahutse bakabahindura muri ko mvuga ko leta yabahinduye canke nibo bafashe inzira babona ko runani senare de rutari ko ruja mu nzira nziza
tujye na gatoyi none nta nabahindutse runani senare de ruri mu Burundi ruri mu Burundi ntahindutse turi kumwe muri senare de turi kumwe runani watashe wenyine witwa Aniseti nawe ni umuntu umwe kandi baga nawe nyine zubiraba arimo araba kugira imeze siko nawe nyine araba kugira imeze azobibona abandi nabo bari mu runani senarede bari mu Burundi bacari muri senarede namwe arapamo senarede iracari yose ko yari iri imbere y'amatora n'uko yacari kumwe
Dr. Jean Minani murongoye runani senarede agiriteka murakoze cyane ngo se ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane kuba mwanyumvirije kandi mushobora gushikiriza ibyiyumviro byacu abarundi n'amakungu
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nayo ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Ijwi rya Amerika rirabandanya kurondera abategetsi bajeje ibibazo by'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bagire ico bashikirije kuri urwo rwandiko ruherutse gushirwa habona n'urunani senare de giriteka nitwa baronka tuzoheza tubibatangarize Ako ino ngaro duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byacu byashize hamwe na Facile Gebehu twemwe ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mu ruranirwa mu byo mirimo byose na hutaha
Radio Ijya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shakiriza, 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 shakiriza
rya Amerika yabaye ikisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikisubizo cyacu